delivers us and rescues us from our five senses that we were put in the beginning. And that fifth sense down here, the five senses.
Twahawe inkebuzo zitanu kugira ngo tubeho hano ku isi, hanyuma umuntu acyaragwa biciye muri izo nkebuzo zitanu z'umubiri. Ubu rero nimurabe izi mpano twazihawe kugira ngo dushobore gukorana gukorana n'ibiri ku isi, kandi izo nazo ni kumva, kubona, gukora ko n'ibindi. Ariko aho siho mwategerezwa kurongoregwa. Nk'akarorero mvuze nti ndanse kuraba kure, ngaca mfunga amaso nkavuga nti sinshobora kuhara kuraba kure. Muri icyo gihe amaso nacyo yosubira kumarira, kumbure ko nocamba n'impumyi. Gufate nk'umuhungu wanje aba ari nka hariya, ngaca namubwira nti umviriza ni ufunga amaso kuko ntushobora kubona. Sindamwemerera kugira icyaraba, ngaca agacambwira ati papa wanje yambwiye yuko ntashobora kubona, ko nakeneye kwirwa ndagira icyo ndaba. Murazi cyo vamwo twoca tugira urungano rw'abantu b'impumyi udakoresheje izi nkebu za uko ari zitanu zica zipfa, nubwo gishobora kuzikoresha nyene. Ni navyo ishengero ryakoze kubijanye n'intebu zigira gatandatu ariyo kwizera. Murabona ukwizera kuri hehe? Ukwizera mu bitangaza kuri hehe? Ibitangaza n'Imana kugira ngo dushobore gukorana n'Imana. None twarashibuye iyo nkebuzo muri kahise, none urupfu ruca rurinjira muri rusange. Ntitukizi ngene twotuma ukwizera gutangura gukora. Kwizera kwa tana kimwe iyo umuntu iyo abantu bavuze ngo Imana irakiza ingwara, ivyo biri hehe? None nimba yarigeze gukiza ingwara n'uyu munsi iracyaza ikiza, nimba yarigeze kuba umukiza n'ubu iracyari umukiza, nimba yarigeze kuba Imana n'ubu iracyari Imana. Murabona mu butumwa buri ko buravugwa abantu babwirizwa kwerekwa ko badagira ukwizera kugira ngo bashobore gukoresha iyo mpano igiraga iyo nkebu zigira gatandatu ariyo kwizera. Muri iyi myaka iheze umuntu araja ku muganga bakamubwira ngo ndafite ikintu kitagenda neza, byashoboka ko abari umuganga w'imvuga kuri akigora maze akakubaga agakora ibintu byose bishoboka kugira ngo ashobore kugufasha. Ariko haragera igihe aho biba ngombwa ko avuga kandi akemera ati nimba ushobora kujya ku wundi muganga kumuganga binonosoye urashobora kubikora, ubu sinishoboye kugufasha, hamaze kurengerana. Ariko muri icyo gihe rero nicyo gihe haba hageze yuko utangura gukoresha inkwebu zigira gatandatu, kiba ari icyo gihe cyo guhamagara Imana maze umuntu akishimikiza kumwemu n'ukwizera Imana yashyize muri mwebwe. Ariko twarigishije abantu igihe kirekire kutabikora ku buryo tubabwira ko bigoye kubikora. Mwenetaboze yahora ambwira ati mwenetabaranamo sindigera ntahura neza ibintu muvuga ko atari ukuri, n'ingene bikugora iyo uri kuravuga ubutumwa ubushobozi bw'Imana bukamanuka kikaba ikintu cy'ukuri hagati mu bantu. Abenshi bicaye hano baribaza bati hamwe yokora ibi n'ibi kumbure ko byomfasha. Bendata, inkebuzo ya gatandatu ni ituma umuntu atahura kandi agashobora kubishyira mu ngiro ibyo yigishwa, agashobora kubyibonera biciye kuri mwe mu yera. Niho Kristo yatanze isezerano, kandi twaragerageje ibi n'ibi, turagerageza ahantu hariya gushikaho tutabaye tugishobora kubandanya. Ariko turazi yuko Imana yasezeranye gukora ibintu by'indenga kamere muri ino minsi. Ukwizeranya kuri kandi kuzima kuzokwemera vyose, kandi amadayimoni yose y'ikuzimu ntazoshobora kutubuza kuduhagarika. Ariko turagutsitara ko ntitugukoresha bihagije. Twarishimikije cyane izi nkebuzo zitanu kandi abagice 95 abantu niko babikora. Aho kwishimikiza kuri irya nkebuzo igira gatandatu, abantu baravuga ngo birakwiye ko umuntu yimbira imva kandi agategura hazohambwa. Hariho umugore yari yaje ngo hano ngo tuganire, ubu sindamubona muri kano kanya. Izina ry'umugabo wiwe ni Dutch, niryo zina ry'umugabo wiwe. Yari yaje hano n'umugore wiwe, uwo mugore yari yagize yari yarose hanyu ari ndote yari ya inzozi arambira ati mwe tabara namu narose umugwanizi aza ku gitanda canje yari karakora utugenegene maze akavuga ati ngubure ngo ndagufasha umugwanizi hari kintu cyanshikiye nica ndasimba mva ku gitanda ndavuga nti wa mugwanizi va hano mu izina rya Yesu Kristo mwenye cyarahunga va mu nzu acarambira ati sintahuri icyo ivyo bisigura mwe muyere yari ngaho acampa insobanuro yizo nzozi ziwe ako kanya mu nyuma y'ivyo umugabo wiwe yaciye agwara ivumuka y'imirindi y'amaraso yari umuntu akuze umugabo ubona yuko atekanye yaciye uwo mugabo yaciye aciki intege aca urupfu rucarura mushikako ariko Imana yo ntiyari bwaheze gukorana n'uwo mugabo maze uwo mugore acyarahaguruka aravuga n'ukwizera ngo sinemeye ibi bintu ndasavye ko umugabo wanjye agaruka kuba muzima mu izina rya Yesu Kristo kandi uwo mugabo yaciye akira kubera iki kubera ko inkebu zigira gatandatu yacihaguruka igihe byari bimeze nabi cyari icyo gihe murabona Imana yari yamuhaye izo nzozi naho atari bwaronke insobanuro zazo ariko igihe yahagari ari insobanuro yashika ibintu byace bigende neza uwo mugabo atangura gushima Imana murabona ubuntu Imana niyo kwizigwa ku buryo irinda abantu bayo kandi ikabasaba gusubira ku murongo yabatwari twari byukuri abimwe mu bihagije kugira ngo dushobore gukoresha iyo nkebu zigere gatandatu hari ibintu byinshi byoba hari ibintu biduca iruhande yabishengero ryari ritunganije neza mwe w'Imana agakora impano zigakora twobona abana niya n'abasafira barambaraye hasi bapfuye rero nuko byomera mu ishengero ariko dufatanye cyane n'isi biciye mu nkebuzo zacu murabona ntibabona umugwanizi arinjira muri izo nkebuzo warabisha igisho ntushobore kwizera kuko muraba ibintu gushikaho muba mutagishobora kubibona umuntu umwe yarambwiye umunsi umwe ngo ntera uruhumyi ngo nimba wizera yuko hariho gukira indwara nk'uko Pawulo yabyizera cyane amwishura sinshobora kubikora kuko usanga uri impumyi cyane amwishura nti so wa mugwanizi yaramaze kuguhumisha kuva kera uri impumyi kuko bibiri ivuga ngo abantu bameze nkawe baba ari impumyi murabona ubutumwa bwiza butwikiriwe kuri abo badashobora kubona murabona ntibafashe intumbero Imana yatanze ukwizera murabona zijya nkebuzo zitanu zizokwa amazina nigwa ariko biciye kuri ya gatandatu ukwizera ibintu byinshi birashobora gushika byarashitse mu gikorane kimwe umugore umwe yaraje ahavuga ubutumwa yaragwaye ibihute mu mushishito yaguma va amaraso atatangura kuvuga yarazi yuko ntacyo noshobora ariko acarabwirwa wari we niyavuye kwihereza acabwirwa ngo ukundi ko waragize urakize yaciye ataha iwe hariho rero uwundi umugore umwe w'umubanyi wiwe yaragwaye umwingo yari hanyuma nawe hari hageze kwaza ngo asengegwe nawe acabwirwa wari we arabwirwa niyavuye n'ibyari byamuzanye byose n'ibindi amarambwira bati kuri ko waragize urakize abo bagore babiri baca barataha bose hamwe muhira ariko nta na kimwe bigeze bumva nta na kimwe kigeze gihinduka nta na kimwe cyahindutse ariko ibyo ntaho byari bihuriye ibyo nta na kimwe ibyo mwumva nimujya kure y'ibyo mwiyumvamwo ntimushobora kwishimira ibyo mwiyumvamwo kuko ikintu kimenyamenya yuko n'ibintu mudashobora kumva mudashobora kwiyumvamwo ni ukwizera nta kindi ni iyindi nkebuzo ubu rero nimuraba ibyace biba haheze indwi zibiri umugore yaragwaye umushishito yaciye agerageza kujya yahatswe gupfa acavuga ati hari ikintu kidasanzwe hano ariko ntiyashobora kwitahura acaravuga ati ujya mugabo ntiyaranze ariko yambwiye uwo ndi we yabigeranije n'ivyo muri bibiliya ariko siko byari bimeze hanyuma acaravuga ati sinzi ndazi kujya mugabo atize ati ntanzi ariko yambwiye ibyanjye byose ujya mugabo yambwiye ngo uku niko warahagize nimba ari umukozi w'Imana nimba atari nimba ari umukozi w'Imana ntiyari gushobora kumbwira bijya bintu byose atari mwe yarabimutumye ariko abwira muri we ari nawe yamubwiye ko nakize umugabo we n'umukristo n'abana we n'abana biwe nabo n'abakristo ategendera ko uyo mugore w'umubanyi wiwe aramubaza ati mbega wewe wumva hari ikintu cyahindutse umugore aramubwira ati oya nta na kimwe cyahindutse ariko bose uko ari babiri bari bahisemo kwemera ibyo bintu nkaho byavuye ku Mana umunsi mu gitondo gihe abana bari bamaze kujya ku ishure nawe ariko aroza ivyombo bose bari kubaroza ivyombo ujya mugore ntiyaragishoboye kujya kuko umushishito wiwe wari wuzemo ibikomere kandi byagenda bibi bibi cyane mu gihe ariko aroza ivyombo amasahani atayumva ikintu kimeze nk'imbeho kimuteye atari bazati mbega none ibi n'ibiki yiyumvise ukuntu ataramenyereye acabandanya yoza amasahani hanyuma yumva arashonje cyane mu nyuma hanyuma atagenda ku meza abana bari basigaje ibintu ku meza atatangura gufata ibyo basigaje arafungura arajya imikate n'ibindi n'ibindi mu bisanzwe yaradahwa mu minota mike yahejeje kurya ikintu ariko yarariye kandi byari bimeze neza acari bazati ho isukuna ari byiza hanyuma cararuhuka gatoyi acaraba aratangura arasubira kurya kandi yumva bisubiye kumutemba neza arateka amagi hanyuma yarafunguye atacyo yinona acabandanya yoza ivyombo hanyuma yiyumva amerewe neza acaduza ibiganza ashimira Imana acarirukanga mu ibarabara kurondera wa wundi mugore wundi mushiki wacu ivyamushikiye ashitse kuwo mushiki wacu nawe asanga nawe ariko arashimira umwami yaguma yirukanga mu nzu avuga ati ibyanshikiye sinkibona ingwara nari ngwaye byose byamaze kugenda uko ari babiri bose bari bamerewe neza bakize icyarimwe byari biki bari bahagaze ku nkebu zigira gatandatu bari bahagaze ku ijambo ry'Imana inyishu ntiyari oya ariko yari ego hanyuma heza amezi abiri baraje kundaba barambarira ingene bakize none ivyo vyari biki yari nkebu zigira gatandatu ubushobozi icabazaniye kubohoka atari kubera ko nasenze ariko ni kubera ko bizeye ico nico cyabikoze hanyuma hari mu ishengero rya Kendall Tabernacle muri Indianapolis hari hari umuhungu yaragwaye ingwara ya polio ubukangwe hanyuma inyuma yaho umukobwa ujye umukobwa Redigo akize bari bafise umukobwa umwe hariya yaba hariya inkebudo ziwe zitanu zari zigikora byari babyaye ngombwa yuko bamubohera mu kazu k'ibiti nta numwe yarashoboye kumufata batamuboshe rero umuvugabutumwa umwe akomeye cyane uwo mukobwa yari afise ikintu uwo mukobwa yari agwaye ibintu mu mutwe hanyuma acaba nk'umusazi bamaze kumusengera umuntu umwe arambarira ati hariho umuntu atari umuntu ari mu kazu bamugarariyemo ati ni umukobwa w'umuvugabutumwa yitwa Rodrigue ndamubaza nti ninde nawe arambariye ati umugore wiwe n'umukobwa we bicaye hariya ayi hari mu kazu uti nagiye kubaraba ati kandi niho bari bicaye ku ntebe zimwe nka zimwe bari bicara ko mu ishuri ryo kwiyinga niho bari bicaye uwo mukobwa aguma kwega imishatsi yiwe akaguma avuga ngo nikere ngo ni nikere ngo amafaranga n'amafaranga ngo amafaranga umuntu yungutse ngo nayo umuntu ahomba n'ibintu nk'ivyo aguma avugira imbere y'abantu aguma kwega imishatsi yiwe ndavuga nti mupfasoni Redige mupfasoni wa Redige naye ndamubwira nti ego na acarambarira ati ndanezerewe kubona duhuye nawe mwe ndatabara namu ndamubwira nti umugabo wawe ndamukunda cyane ndamubwira nti umugabo wawe n'umuntu akomeye cyane nsigane nama namwumvise ariko aravuga ubutumwa kuri radiyo arambarira ati nagiye ahantu hose n'umukobwa wanje ati mushiki we mwene wabo yaramaze gupfa yishwe n'indwara nyene ati none raba n'uyu mwana nawe nyene yanduye iyo ndwara nyene kandi singizi icyo twokora acarambarira ati nkiri muto ndamubwira nti nkiri muto nahora numva umugabo wawe acarangishura ati ego n'umukobwa wiwe ariko ni cyake kimfata cyane niyumvira nti se yarapfuye baramuhambye ubwo nyine rero inkebuzi igira gatandatu ikitangura gukora muri jewe ndavuga nti satani ntusure kumugumya soka uve muri we mu izina rya Yesu Kristo soka uve muri we ujye umama acarabaza ngo none nkora iki ndavuga nti yakize mutane muhira hanyuma acarongera aravuga ati numva soye kuvuga ngo nikere ni nikere ngo amafaranga n'amafaranga atatangura gukora nk'uko yatanguye mbere atamutahana muhira bukeye yari yakize ubu n'umugore yubatse afise abana ivyo vyari biki kwari uguhagarara ku vyavuzwe niyo nkebuzi gira gatandatu musha ikindi kishinga ntahe ibyo inkebuzi gira gatandatu ikora haraheze imisi nari kumwe namwe data G Ashbrown ari kwibarabara Victor Little Rock a Kansas yari umwe ni mu bintu bigoye nashoboye kubona mu buzima bwanje mwe data Brown yari kumwe nanje mu murongo w'abasengerwa hanyuma ku herezo aravuga ati mwe data Branham hano munsi y'ino nzu hariho umuntu agwaye ibintu tarigeze ubona ataravuga ati umugore yajanywe hariya muri Mississippi ati amazi imyaka 200 ari mu ahantu abasazi bavurirwa ambwira ibyo bintu byose arambara ati ubureho raba ati nagiye atu umugore n'umugore munini ati ntiyambara n'impuzu ati kuko n'umusazi amazi imyaka 2 adahaguruka ati ahantu hose aravirana amaraso mu ntoke mu maboko cyarabwira uwo muntu ni agwaye iki arambarira ati yarataye ubwenge bwe natabara namwe ati umwana we yavuka yarababaye cyane hari ikintu cyatumye ababara mu mutima wiwe mu mutwe wiwe mu nyuma cyaje mu ahantu abasazi bavurirwa kubera ko yababaye mu mutima namubwira nti kubera ikintu naguma ava amaraso nkuko oye arambira ati yagize ingorane nyinshi bisaba yuko umuntu aguma ababaye muri hafi bisaba abagabo bane kugira ngo bashobore kumufata kuko ni kiyo cy'imodoka yari akimenye ahantu bari bamujyanye ku birometero 144 ni abantu bane bonye ntibashobora kumufata ngo bamushobore ati nicyo gituma ibiganza byo biguma biko biravirana amaraso ncanababaza nti none sishobora kujya kumuraba uwo mugore barambare bati ntujeyo cyakwica ncanavuga nti Imana yanjye wewe uraza kubyitwararika byose ncanagenda yararyamye mu muryango ncanamubwira nti mushikanje umerewe gute cyari ikintu cyiza ukuboko kwiwe iya nkubiti ingumu imwe byari kuba biheze acaravuga ati barambwira bati niwiyubare kuko mu mukanya gato arashobora gukorera ikintu kitari cyiza acara ari inyuganza acasimbira ku rundi ruhande hanyuma acansimbira ko ku mugongo numva ariko arasemberera nk'inzoka yapima nk'ibiro 85 hanyuma acarahaguruka yegamira igihome acakubita umutwe ku gihome amaraso atangura guseseka aravuna intebe acasimbira acagiterera ku mugabo wiwe ndanavuga nti sindigera mbona ibintu bimeze nk'ibi mu buzima bwanje ndanavuga nti uyu ni wa mugwanizi hanyuma acaravuga ati wirambura namwe nta na kimwe we duhuriye ko nije namuzanye hano hanyuma umugabo wiwe acarandaba acaravuga ati ntazi uwo ari we ntakuzi ndamubwira nti si we n'umugwaniza ariko avugira muri we ncanavuga nti satani uranzi kandi urazi yuko muri jewe atabushobozi ndagufise kandi ntariko umwami wanje yarakunesheje igorogota biciye rero mu mpano y'Imana yemeje ko ari ukuri yemejwe n'umumarayika nahawe n'umumarayika yambwiye ati niwe wabimvuga kuri niwasenga abantu ukabazana bakemera ibyo uvuze ko ari ukuri cyanavuga nti so kumuvemo mu izina rya Yesu Kristo nta kimwe cyahindutse umugabo wiwe acaranyegera aho ndi amfata ku bitugu arambwira ati mwenda zabura namu nkora iki ndamusubize mu nzu y'abasazi ntego bikora ariko nta kimwe cyari kigeze kivamo cyanavuga nti ati nsibyo wiyumvira cyanamubwira nti niyumvira yuko burya yamaze gukira ntiyakize nibyo byonyine ukeneye aravuga ati ndizera yuko akize rero ndiko ndataha ntibihasuye kubaho ingorane n'imwe mukeye mu gatondo bashobora kumutwara aho abasazi bavurirwa haheze iminsi 2 yaciye asohoka ahantu bavuriye abasazi yakize ameze neza haheze iminsi nari nagiye i Johannesburg ahantu habereye ikanguru Johannesburg muri Arkansas hariho ishengero ry'ababatiste niho rero natanguriye kuvuga ubutumwa hariho umuntu rero yanyakuye ncanamubwira ncanavuga nti ntaribaza nti mbega nindega yemwe ntiyashoboye kwigumya yarambwiye ati uranyibuka ncanamwishura nti sindakuzi sinigeze ndakubona acha aravuga ati ndi wa mugore yajano hari ati kandi yaheza meza 6 umugabo yari yafashe wa mugabo yafashe ingingo yo kujya kuvuga ubutumwa ivyo byari biki nugufata nukwihambira ku man ku nkebuzigire 6 ukwizera kwa bivuze bice bimuko nyene murabona imana yashobora gukora ibintu nkivyo nimba imana ishobora kubikorera umuntu nkuwe nawe yashobora kubikorera naje birashobora kubinkorera twese yashobora kubikudukorera murabona inkebuzigire 6 yari kirakora niyo yagenzura yari hagaze neza kandi niyo yagenzura ibintu byose nushobora kubaha ibishinga naye byinshi murashobora kuvyandika George Carter Milton Indiana murashobora kuvyandika yindi ntahe kuriwe yari umugore ari mwishengero rimwe ritizera yuko ari gukira ingwara kuva ku mana yari yarize byo kuvuza piano mu gihe yari kariga piano mu inanga umwigisha wiwe yari umugabo akuze yaramufashe ku nguvu akiri muto hamacagwara ingwara y'igituntu atagwara n'ingwara z'abagore bica birinjira no mu maha yiwe yarasiga apima ibiro 16 icyo gihe murashobora kubyandika mukeneye yoshobora kuzobishyura ivyo ndababwiye ko hari vyukuri sinari nzi kuwo mukobwa sinari nzi aho ndi sinari nzi hariho aho Milltown ncandinjira mu nzu mbwira umu mama ndamubwira nti ngira ndyame kare ngira nsenge negera imana acarambarira ati birige da useng ati genda uruhuke ncangenda mu cumba ndasenga cyane umwanya muremure haiza kanya rero murabizi ko umama yari umama ashaje wahariya mu mitumba akazi akora kwari ukumesa impuzu hanyuma kaca azanika ku ntebe hanyuma kaca zigorora ivyo byose murabizi hanyuma rero intebe zose zari zuzuye impuzu yari yamesuye nca ndibwira nti ino ntebe ndabona intebe iri kiraza ingana iza hondi ndavye mbona numuco udasanga uri kuraza hondi wari gushora kumbwira yuko ndiko ndaca mu bugaragwa iyo mucige na ubona nta numva intama iri kiranaga nta ndavuga nti ese ingene bibabaje kubona iyo ntama iri kiranaga ibohewa ahantu cyandegera bukebuke cyandabaza nti none intama numva iri kiranaga iri hehe nta ndavuga nti mbega ikintu kibabaje uko naguma negera uko nokuba negera nca ninjira mu biti numva intama iri kiravuga ngo Milton cyandava mu yuko kwerekwa ariko nde ibyo ndeko cyandava mu ko kwerekwa ndaravuga nti Milton ni hehe niyumviriye yuko hari intama yabohewa ahantu runaka ahantu cyandabaza mwishengero ku mugoroba wa 3 ndavuga nti muraza ahantu yitwa Milton nimba hari umuntu ahazi kuyinga ndabaza nti hari ahantu muzi yitwa Milton George White benshi muri mwebwe muramuzi atarambwira ati metabira nam ati Milton ni hariya mu bumanuko ku birometero 56 ni ku kamanuko kameze gutya ati ndazi ahariho nca ndamubaza nti urashaka kuzonjana nayo arambwira ati yego nokujyana nayo duca dufata turavuga ko tuzojyana kwa 6 kurikira dushise rero Milton hari nk'agantu kagasoko ahantu baza bakagurisha ivyamwa n'ibindi cyaninjira ku muntu umwe yarafise igisandugu atakozwe mu mbaho ncanamubwira nti urashobora kumpa kiya gisandugu wakoze mu mbaho acarambaza ati mbega none ushaka kugikoza iki ndamubwira nti ndumuvuga butumwa nashaka kucicara ko gusa kugira ngo nshobore kubwira ubutumwa abantu hano ndikumbona ari benshi babikeneye ncandagenda mfata icyo gisandugu acaravuga ati ntukijyane nta ngorane genda hanyuma rero umwe ndata right araza arambara ati umva ukeneye muri kano kanya ndashobora kujyana hariya mu misozi cyo turagenda duca ahantu hari ishengero rinini cyane isizi baragera ndabaza nti iri shengero ni rya hehe arambwira ati ni ishengero ry'ababatiste umuvuga butumwa yaragiye ati abantu turashwiragira ntihabikorane bikihabera nca ndegera iyo nyubakwa hanyuma hari ikintu cyake kimbarira ngo niwinjire muri rya rusengero bakavuga nti ntabikora ne bakiyakorera ati oya nti data watwese nti hari ngora none kuri uru rusengero kwanzanye hano kwampagaye ngonze hano nti ho bari hano ati hari nti ho bari hano hari ibiti hamwe numvise intamirikiranaga nja ndamubwira nti nyugurura umujyango ndagukoze ko hari ucugaye ariko hacu umuntu akiyaza mwikere ginzu ndamubaza nti umerewe gute arambarira ati meze neza arambaza ati ushaka kwinjira muri ino nyubakwa ndamubwira nti arambira ati yego ndafite urufungu turashobora kwinjira ndavye iruhande yanje ndabaza nti mbega none iyi nzu ubu ni yande arambarira ati yegukira igisagara ndamubaza nti umuntu ashobora kwagira ibikorane arambarira ati genda ubaze ndamubwira nti narakoze muri leta nti ndazi yuko baza kuma uruhusha rwo kuhavugira ubutumwa bacha barambarira bati ati kora ku buryo byose biguma biri mu bimeze neza ati nico kintu bimeze neza nta kindi cyo tugusaba kuriha hamacha ntegura ibikorane ndabitangaza hose ndigisha ubutumwa nti Yesu Kristo yarije niko rero no muziko zo komibede ibihe bidashira hanyuma rero mwe ndata hall na mwe ndata right bari banditse baravuga ngo nimuze nimwumvirize umugabo yitwa Billy Sunday nenagize ikorane rito y'aba rimwe mushinga nta right n'abakobwa babiri n'abahungu n'umuhungu wiwe hari nk'abantu n'abandi bantu bose naba ari nk'abantu 500 bicayeho ariko nagivuze ubutumwa cyane uko nshoboye ku munsi kurikira naho nagize igikorane nk'ico nyene ku munsi rero ukurikira ku mugoroba mugihe nagira nje kuvuga ubutumwa kugira ngo ntange n'ibitabo by'indirimbo nari nakoze cyane kugira ngo icyo gikorane nari na hanagwa intebe zose ndazikura ku mukungugu nibaza yuko abantu bazakuza kuvuga ubutumwa uwo munsi wa gatatu nta numwe yaje mwe data right yari yagarutse n'abandi bantu bane ubwo nyene ubundi muntu aje yinjiye ndavye mbona umuntu aje mwe data right aravuga ati atuye umuntu aje niyo njyaje ya mbere ibaho muri kino gihugu niwe muntu wa mbere yanka imana mu gihugu cyose yarafite iginyo rihatanye kandi mishatsi we yarekera hose acha aravuga ati umugabo witwa Billy Sunday ari he ncandegera ndabaza nti witwa nde asarishura ati ngo nitwa Billy Hall ndavuga nti nitwa mwe data brana arambwira ati niwe wita Billy Sunday ndavuga nti oya bihenze sindi Billy Sunday ndavuga nti nushaka kuza aho imbere acha aravuga ngo nicaraho nshaka mama horo ndavuga nti urisanze akiri igitabo cy'indirimbo acha arambwira ngo sinshaka kuririmba musico cyanzanye ndavuga nti kumbure natwe sico cyatuzanye ariko kumbure turaza kuririmba ndavuga nti ndavuga nti kandi utangura mugira ariko ndavuga ubutumwa yaguma yegereza yaguma yinyeganyiza mu ntebe duhamagaye abantu kugicaniro yabaye umuntu wa mbere yashikanye ubugingo imana mu nyuma haje aba umuhungere w'iyo shengero hanyuma bacha bambwira umukobwa umwe yari yagumye hajya yagumye mu gitanda amazi imyaka myinshi ari mu gitanda imyaka 9 n'amezi 8 umupastori w'iryo dini yari yavuze ko atabindi atabitangaza zose kubaho kandi ko umuntu wese azoja mu bikorane hariya ubwongere bazoca yirukanwa se yari umudiakoni mw'iryo jengero nico gituma inshuti ziwe zitashobora kuza ari umuntu yari yamuhaye agatabo kanje kitwa ngo Yesu Kristo yarareje niko runo munsi ngozo kwamibe bidashira hanyuma uwo mukobwa wa Nel narasengeye umukobwa yaragwaye igitunu narasengeye umukobwa cyarakira ubwo nyene kandi uwo mugoroba yaciye agaruka mu gikorane hanyuma George Carter yari yumvise ibyo byose yari kararira yibaza ati ese nanjye ibyo byonshika ko ncandinjira ntiyaragishobora no gucira mate akanwa kari karazibye n'ibindi acaraza bukebuke aravuga ati ngo narasomye ka gatabo Yesu Kristo yarareje niko rero n'umunsi ngo tokwamye birashira acaravuga ati ndizera yuko aza kunkiza cyanavuga nti sishaka kugira ibyo nonona mu ishengero ariko none so na nyoko bari hehe sinabonaho amoso ziyeva ava ariko yaguma arira yari uwo mu ishengero rimwe rizwi cyane ariko ntiyerekwa ibintu byose by'indengakamere ibintu bidasanzwe ntiyabyerekwa ntiyashaka kumva ibyamwe mu yera yari umufarisayo yigendera ariko sinashaka kugira ikintu nkorera hariya nje ndavuga nti ngenda gusengere acaravuga ati ugira nkorera nk'ivyo wakoreye wa mukobwa nal nje ndavuga nti sinzi hajya nari naronse ukwerekwa nti bujya nkora ivyo imana inyeretse ntanda senga ntacyahindutse hanyuma igihe ikanguro ryahera na hari habonetse abantu 70 babatijwe acaravuga ati ngo nkize naye ntanda kubatizwa hariya muri kariya kuzi k'ubururu umunsi w'umubatizo ushitse ntanda genda hari umuvuga butumwa yari yangwanije cyane kuvyerekeye umubatizo n'ibindi nk'ibyo yari yakoreje igikorane mu ihema kandi yari yigishije agwanye iby'umubatizo kandi abantu mu ishengero ryo bose bari bumvise iby'umubatizo bari baje bambaye uko bari baca barabatizwa hamwe n'abandi mu gikorwa cy'umubatizo nari mfise intumbero yo gusangira namwe data right ndavuga nti sinshonje sinshaka gufungura muri kano kanya ngiye gusenga sinza gufungura imbere yuko igikorane cyo mugoroba gitangura hari iki hari umukobwa ari ku mutima sha gusengera ariko rero nari kunkengera y'umusozi ncandagenda mu gashamba ndasenga ndafuka ndasenga ndaramura maso yanje ku mana maze ncandaceceka maze bica bitangura kumba hari ibintu byacu bitangura kumba abantu hose murazi iyo utanguye gukorera imana ibintu byose bibakikije bice bitangura guhungabana izuba ricarirarenga imishwara rinkubita mu maso ncandavuga nti burero sinzi uko ndibugire ncandavuga nti mana yanje ndafukamye era abantu hose sinzi no bigora uko nogira ahantu hose barangwanya ncanda haguruka ntangura gusenga hariho agashamba sinzi ngene ibiti biraho ahantu bavyita hariho rero umuco umumarayika w'uhoraho iyi foto mufise hano uno muco wava muri ico gisaka ncanda haguruka ncanavuga nti mwami ushaka ko nkora iki hanyuma ncanumva bavugije inkengeri kugira ngo batumenyeshe ko hageze gufungura hariya mu misozi baracyavuza inkengeri hageze yuko abantu bafungura numvise ibyo ariko nari mwiyerekwa nimurabe imana yishura ku mpande zose ubwo nyene kaka na Georgi kari kashavuye kariho kararira umugore yashaka kubatizwa yari yasezeraniye imana yuko azoyikorera yari yabuze amahoro ariko nyina umugore w'intore yaciye aja gukinjika acarafuka maravuga ati ngo mana yo mu ijuru acarongera ko ngo nukore nugire icyo ukoreye ujya mubeshi mubi arongoye amashengero ya yatumye umukobwa wanje umukobwa wanje yarasanzwe agwaye none ubu yabuze amahoro cyane none ubu arikararira nawe aravuga ngo mana nuhangane n'ujya mugabo umuhindura ubusa akugwo ku isi uko biri kose umukobwa wanje nta byizigira gifise ubu rero ariko amwizeza gukira indwara ujya mubeshi yamwijeje ibintu atabifatiye iyo ntiyari ntahe yanje ni ntahe yiwe uko biri kose siho narindi hamaca yumva umuntu ashitse acarahaguruka acabona igitutu giciye imbere y'idirisha aho izuba ryari ko rirarenga neza na neza aho nari nasa vye acabona igitutu kiri ku ruhome acaravuga ngo mucyari nk'igitutu cy'ishusho ya Yesu n'ubwanwa bwe burebure acaravuga ati kubera kuri kurarira labo wuje muri kano kanya muri cyo gihe aracarambona ndiko ndaza nukuvuga ko yabonye umuntu aza afise bibiliya mu kuboko igice kimwe cy'umutwe ari buhanza ariko araza yegera umwana wiwe akagwa kiwe acaravuga ngo ngumviriza ngo narose ngo numvise umuvuga ngo numvise bavuga umuvuga butumwa aje afise bibiliya mu maboko igice cy'umutwe ari buhanza akibivuga duca tujya mu mirima jewe namwe ndata right aho rero yambonye nje kandi naciye menya yuko imana yari ifite inzira ihuriramo na bene abo bantu abantu bononeka ariko batabishaka abantu bari mu binyoma ariko batabizi yari akiri munsi ko gusigwa cyandinjira wese yari mu mararo y'inka ariko arakama hanyuma ncandagenda hanyuma uwo mugore nyina yari yaguye igihumura hanyuma Georgi yariko arandaba ndamubwira nti mushiki wacu Georgi umwami Yesu Kristo ukunda aho yarari ku gitanda nta warakimenya ibara ry'igitanda igitanda nyene gisa kuko yari yakihambire ko n'intoke ziwe kandi abantu bose bavuga ngo bitangaza byararenganye n'ibindi n'ibindi ariko yari yavutse kugira ngo acike umwana w'Imana yafashe isezerano maze Imana mu buntu bwiwe inyereka impa ukwerekwa cyanavuga nti ubu rero ndamenye ko uri ya ntama yahamagara yanaga ni wewe wari muri bijya bintu byose haleluya cyanavuga nti George umwami Yesu kunda ukorera yanyiyeretse ujya mucyo nyene umanitse hariya hejuru wari hejuru ujya mukobwa nine uri hejuru yawe acarambwira ngo nze mu izina rya Yesu Kristo ndategetse umugwanizi ngo akurekure haguruka utambuke amaguru yo yarameze ntagati bahambirira ko umukubuzo nyina cyaravuga ngo yo bushobora gute ntandishura nti sohoka nti va muri cyo gitandu ngo nyina cyarahaguruka musi bushobozi bwa mwe muyera arengana hagati y'ibyumba ashima Imana asohoka mu kigo ashima Imana ivyo yarahije kubona inyuma y'iyo myaka yose nyina we acyatangura gusemerera arasohoka nawe yiruka ababanyi bacha baraza ababanyi bari bazi uko umukobwa yapfuye ariko yari karatambuka neza akora ku biti kumababi y'ibiti se acaravyumva aho yari munka acarasoka acayumva indirimbo umukobwa we yari karatamba ari kara yanezerewe cyane hariho isoko yuzuye amaraso ava muri Emmanuel umuntu wese yitereyemo akugwa ibyaha byose ese ukuntu ari byiza ntiyarakira uwama ku gitanda yakijya ko agiye kujyama kuva icyo gihaheza imyaka 16 muhagarare neza kuri iyo nkebuzo igira gatandatu hari ikintu kiri muri mwe bakibabwira ngo nimba yashoboye gukiza uwundi nanjye arashobora kunkiza haleluya nukuri n'ivyukuri ni murabe ifor wine ujya mutama John Ryan atarujya afise ubwanwa bwinshi oya umwe w'impumyi naragize gikorane hariya muri rya shengero rinini ujya mugabo yari icyaye hariya ari umukatolika bamuzanye havugirwa ubutumwa igihe rero yegereza naramubwiye nti witwa John Ryan ntaravuga nti uri umukatolika wowe uri umukatolika ncandamubwira nti java ndamubwira nti uri impumyi umaze imyaka 20 uri impumyi aravuga ati ni by'ukuri yagize ingwara ibita lesemi yatumye aba impumyi taravuga nti wamaze ubuzima bwawe bwose wumaze usegereza kugira ngo ushobore kubaho aravuga ati nivyo ati nagendera ku nzira ndiko ndasegereza ndamubwira nti urizera ko Yesu kiseza kugukiza arambwira ati ego cyanavuga nti mwami Yesu ndanse buno buhumyi nibumuveko imbere yuko mpindukira ndavuga nti uku niko uraho agize urahumutse acarambwira ngo musimbona cyanamubwira nti ibyo naho bisa bisana nigenda ni witahira unezerewe acarataha umugore umwe rero yaragwaye umwingo acabona John Ryan ashitse kandi yarafise abantu bagenda bamurongora kugira ngo ashike muhira hanyuma ashitse yashitse bariko bamujyana bamufata ukuboko acaravuga ngo birakwiye ko nsubira kujya muvuga butumwa acaraza aravuga ngo wambwiye ngo narakize ngo ariko sindakira cyanamubwira nti ibyo ntaho bisa bisana aravuga ati wambwiye yuko nakize cyanavuga nti ego nawe wambwiye yuko wibaza ko wakize aravuga ati ego ati nimba nakize niyo ndashobora kubona ncandishura nti nimba Imana yarabinyeretse yuko ushobora kubona ibyo bibwirizwa gushika yarabinyeretse mu kwerekwa yari umukatolika ibyo nta muntu yari yazabimwigisha ataravuga ati ndabitahura none nkora iki ncandamubwira nti icyo ubwirizwa gukora nugende mu nzira yose unezerewe ushima yuko wamaze guhumuka yishimire ko yaguhaye kuhumuka acarambaza ati wewe witwa nde ndamubwira acampa mikono arambwira ati mwende tabaranamo ati je nk'umukatolika banyigishe kwemera gusaba padiri ati rero naje hano kugira ngo ufashe ati ucumbwira uwo ndiwe nico ndijewe nta muntu numwe yoshora kumenya ibintu atari imana kandi izera kwa rukuri acaravuga ngo umwami ashimwe yankijije buke ku mugoroba naravuze ubutumwa acarasemerera aravuga ngo umwami ashimwe nakize nyo kugira bamucekeshe byarabagora acaravuga ngo umwami wacu ashimwe kuko yankijije munyuma acarasubira arasemerera cyane ngo umwami ashimwe kuko yankijije abantu baramutwengana cyane cyane abakiri bato mwibara barabibaza yuko umugabo yakitse umusazi acaraseme aravuga acarasemerera acarasemerera cyane ngo umugira nsemerere mvuge ni umwami ashimwe kuko nakize bacha baramufata bacha bibaza ko uwo mugabo abwirizwa gutwagwa ahantu bavuriye abasazi ko yasaze bacha bamujyana mu nzu y'abasazi baramubaza arababwira ati ndakomeye nkuko namwe mukomeye ntimugire ingorane ndakomeye kubarusha mbere ariko gusa nizera ko nakize nihambiriye ku nkebuzo yanjigira gatandatu ukwizera kwanje kandi ntiyashatse kubonesha gusa ya maso ariko yabibonesha yandi maso yaravye imana murabona turaba ibintu tutarabonesha maso y'umubiri nibyo bigwanisha byo ba Kristo n'ukwizera uje ku mana bwiza kwizera ku imana iriho ivyamwa byamwe byo byose ni ibintu bitaboneka ariko munyuma biraheba bikaboneka turaba ibitaboneka mu kwizera hama tukabibona haleluya ako gahungu karamujabutsa ibarabara ahantu hamwe ahanyuma hari umuntu yabwizwa kumumwa imishatsi hanyuma ahejeje kumumwa igice cy'umutwe acaravuga ngo ngumviriza papa Ryan ngo narabwira ngo sabwe mwana aramubwira ati ngo narumvise yuko wagiye kumva ba bantu bigira beranda hariya aye aramubwira ati yego nivyo nakoze ngo kandi numvise bavuga yuko ngo wamaze gukira acaramubwira ngo yego narakize ngo dushimire umwami akivuga iryo jambo amaso yo acarahumuka akiri ahantu bariko baramumwera imishatsi acatangura gushima umwami uko yararatangwa gushima umwami nta mwe yashora kumufata ngo amugumize hamwe wari karamumwa ni yaragishobeye kubana ya mumwa ngo aheze byari byaheza cyayiruka mu ibarabara kuko yari yishimikije impa inkebu zigira gatandatu ivyo nje bituma ikintu cyose kicika ukuri inkebu zigira gatandatu izonesha abami biciye mu nkebu zigira gatandatu impome ziye ariko zarasenyutse amen je muravyizera ibihome vyeriko vyarasenyutse ibihome vyeriko vyarasenyutse kubukwizera ikiyaga nticyashoboye gutwara Paulo mu gihe batavyizige bari bagifise yaciyagira ukwere kumareka waraza aramubwira ngo nuhagara rushikame byari bimeze gute bamaze iminsi 14 batabona ikintu na kimwe hose hirawuraniwe hanyuma umuyaga ugahuhuta ariko inkebu zigira gatandatu yacikora hanyuma we acarabona haleluya iyo nkebuzo igira gatandatu ntiyashoboye kugumiza Petero mu ibohero oya n'ubushobozi bw'imana bwarungitse umumarayika acarabohoka inkebu zigira gatandatu ntiyaretse Pawulo ngo agume na Sila ngo bagume mu ibohero ibohero ryose ryaranyiganze inkebu zigira gatandatu esi chomi gakora muri mwebwe ni kubwiye iyo nkebu zigira gatandatu intambwe zashoboye kujya Daniyeli murabona bari bafise bose inkebu zigira gatandatu umuriro ntiwashobora guturira babagabo batatu kuko bari bafite inkebu zigira gatandatu iyo nkebu zakorera muri bo murabona Lazaro yakuwe mu bapfuye yazutse ibyo byari biki yari iyo nkebuzo igira gatandatu iyo nkebuzo igira gatandatu ni yatumye Yesu azuka ava mu bapfuye ku munsi ugira gatatu kandi iyo nkebuzo igira gatandatu ni izoha ishengero ukwizera ishengero rikeneye kugira ngo rizamugwe nimwiteho ivizi nkebuzo zitanu zindi ziratubesha nimufatire ku nkebuzo igira gatandatu sinzi niba Charlie Cook ari hano naravuganye nawe ibyerekeye inkebuzo igira gatandatu siwe gusa ahubwo n'umugore wiwe nawe nyene yaraciye avuga ngo na jewe ndakeneye kugira iyo nkebuzo igira gatandatu mubwirizwa kwizera tubwirizwa kwizera ivyo tutarabona ariko Imana izo bitwereka mu nyuma, irabitwereka mu nyuma, iratwereka inyonga zayo, ntavyo kwiregura. Inkebuzi ya gatandatu irakora, twunamika imitwe. Data wa twese uri mu ijuru, inkebuzo igira gatandatu, izi ntahe zose zo muri Bibiliya zerekana yuko inkebuzi igira gatandatu ikora. Ndavyita ukwizera. Narabisome mu gitabo cy'Abaheburayi igice cya 11. Ukwizera ni ukumenya rwose ivyizigirwa, niko kutwereka ibintu tutarabona bitaragaragara, niko kubitwereka. Ubwami bwaraneshejwe, iminwa y'intare irazibwa, barakize inkota, mbere n'ijuru rirugagwa. Aburahamu yari akavantara mu gihugu cy'amahanga, abyara umwana afite imyaka ijana. Inkebuzi igira gatandatu, ibere rya Sara ryari ryaraguye, ntiyaraba kubiboneka, ntiyanyereye mu kutizera, yagiye akomera ahesha icyubahiro Imana, kandi amenya yuko Imana yari yatanze isezerano kandi ko ishobora kurishitsa. Mana, natwe turi abana ba Aburahamu, ntacyo dufise twireguza. Wewe Mana, ni iki kishobora kuvyura inkebuzi igira gatandatu muri ino shengero? Watanze ikimenyetso kuri Aburahamu gikomeye, byagenze gute? Ndagusabye kugira ngo wabone kumareka uhoraho ari hano kuri umugoroba, kandi ntibashoboye kwitaho ibyo biyumvamwo, ntibiteho ibyo babona, ariko biteho ijambo ry'Imana n'amasezerano. Abakristo bose bari hano bashobore gukira, abatarakizwa bose bakizwe, abatagira mwe muyere bamwahabwe. Data nabigusaba mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Mbega muriteguye kwakira gukira ingwara kwanyu? Mwebwe mwese murashaka yuko inkebuzi ya gatandatu ikora? Inkebuzi ya gatandatu ni ikintu ukwizera. Ukwizera niko kutwereka, kutumenyesha ibyizigirwa, nicyo kimenyamenya kibyo tutaragera kubona. Ukwizera nicyo kintu cyanesheje ubwami, kandi kikazana kugororoka, kigakora ibintu ibitangaza bitandukanye. Inkebuzi igira gatandatu, nimuyivyure, nimuyikoreshe mu buzima bwanyu bw'imwemu, kandi muzobona ibyo muzohabwa. Mwebwe mufite amakarita yo gusengwa, nimuze ngaho iburyo bwanje, umugwi w'abasenzi, abantu batoranijwe. Nimurabe, Abayuda bari barindiriye ukuza kwa Mesiya, bari barigishijwe ibya Mesiya. Igihe yaza ntibarananiwe, ntibashoboye kumumenya. Ni ikintu kibabaje cyane, ni kimwe mu nkuru zibabaje cyane. Isi yaremwe nawe, kandi ntibamumenye. Yaje kubiwa, kandi babiwe ntibamwakiriye. Ni ibintu bibabaje cyane. Ubu rero nimumumenye. Barondera Mesiya, sivyo? Bari barindiriye Mesiya. Mesiya igihe yaza yari Imana, kandi akaba uvugishwa n'Imana. Yabwirizwa kugaragaza ikimenyetso cy'uvugishwa n'Imana, kuko Mose yari yaravuze ngo Imana izohagurutsa uvugishwa n'Imana nkanje. Rero igihe yishura mu mubiri, yakoze ikimenyetso cy'uvugishwa n'Imana. Ubu bimeze nk'uko byagenze ku Bayuda. Ubu rero hari Abayuda benshi muri kino gihe bameze nk'uko, murabona jewe na Joseph twarabivuze ko mwenda ta Stockholm, mwenda ta Petros yabarungikiye Bibiliya ibitabo ibihumbi amajana atanu, kandi mwenda ta Organ Bright yanyeretse RLS yivuga ngo igicu gisigaje iminota itatu. Bajiko bahariya muri Iran bava ahantu hose, ntibegere bumva izina rya Yesu. Kuva bakikuzwa n'Abaroma ntibari bigere bagaruka. Mwenda ta Petros yabarungikiye Bibiliya hariya. Ubu rero hariya igihe bashikaye bakavuga ngo kubera ko mutashye iwanyu mushaka gupfira ngaha, bacaravuga ngo oya, ngo tuje kugira ngo tubone Mesiya. Ego, iyo umusukoni utoshe, agatasi kaba kari hafi. Iyi nyenyeri y'amasonga atandatu ya Dawidi, inyenyeri ya kera cyane, idarapo ya kera yo ku isi, imaze imyaka 2500. Yerusalemu bafise leta, bafise amafaranga yabo bakoresha, nihanga. Yesu yaravuze ngo umusukoni ngutoshe, ugatotara igihe kirakuze. Igihe basoma Bibiliya ntibari nk'abajya Abayuda bari hajya i Wall Street, baje mu ndege. Kubera iki? bari baratinya no kuduga mu ndege mwarabibonye mu kinyamakuru Luke ama rero umwigisha wabo w'umusaza acaraza arababwira ngo nimwibuke ko dufite isezerano ryo kwinjira mu gihugu cyacu uvuga icyo n'Imana avuga ngo tuzotaha iwacu turi ku mababa y'inkukuma ubu rero nibiri ko biraba haleluya murumva basubiye inyuma bari ku mababa y'inkukuma aho ni uko niko byari ko biragenda bari ko barataha mu gihugu cyabo bavuyemo ngabo baragarutse bacha bafata bibiliya barasoma na cyane cyane isezerano rishasha murazi abayuda basoma bava iburyo baja ibubamfu bacha baravuga ngo nimba uyo Yesu ari Mesiya nimba ariwe Mesiya by'ukuri atezwa kuba ruvugishwa n'Imana nimba aradusava mu bapfuye nakora ikimenyetso cy'uvugishwa n'Imana tuca tumwizera amen nibyo gusa nibyukuri mwabanyamahanga mwe nimwinjire vuba igihe kirageze aho Imana izohindukiriza ubuntu bwayo kuba Yuda abanyamahanga bazoguma tamba bazi bafise nibatinjira bazo bafise gusa amabombe ama ruhonyanganda nimwitunganye n'Imana mugihe mugifise amahigwe yo gushobora kwitunganya n'Imana nimubikore muri kano kanya igihe Yesu yaza kuba Yuda yabahaye ikimenyetso cya Mesiya kugira ngo abereke ko ari uvugishwa n'Imana bamwise umupfumu bamwita Belizebuli bamwita wa mugwanizi hari abandi bantu bari barindiriye Mesiya murazi nk'uko Bibiliya ivuga isiriko abantu batatu Semu Shamu na Yafeti bose bakomotse ku bahungu ba Noa rero hari abayuda abasamariya n'abanyamahanga abasamariya cyari kivange cy'abayuda n'abanyamahanga nabo nyine bari barindiriye Mesiya yaragiye yicara ku iriba hanyuma umugore umwe acarashika aravuga ati mpamazi atarishura umugore ati twebwe ntaho duhuriye na mwebwe abayuda ntacyo dusana nta na kimwe dusana na mwebwe aramwishura ati iyaba wari uzi uri kavugana nawe wowe ubwawe wari kumusaba amazi yo kunywa acarabandanya baraganira aragenda ati aramubwira ati genda urondere umugabo wawe umuzane aramubwira ati nta mugabo ufise Yesu aramubwira ati uvuze ukuri wigeranye batanu kandi uwo muri kino gihe si umugabo wawe aravuga ati mwami ujya mu mara yarazi byinshi ku mana kurushisha gatatu cy'abavuga ubutumwa muri Amerika yaravuga ati mwami ndamenye ko uruvugishwa n'Imana twe turabasamariya turazi yuko aho Mesiya azozira azokora ibinyene azokora ibimenyetso azovuga byose urinde ati ndi njewe Yesu uri muri ko muravugana cyahiruka mu gisagara aravuga ati nimuze muraba umuntu yambwiye ivyo nakoze byose ubwo niyo bari Mesiya mwabitahuye mbega si Mesiya yakoze ikimenyetso imbere y'abayuda kandi yagikora imbere y'abasamariya atari imbere y'abanyamahanga twebwe abanyamerika abongereza bari dufite ibintu bituzibiye mu maso twakorera ibigirwamana abaroma n'ibindi n'ibindi nibo bonye batahawe ikimenyetso yaravuze ati urunganwe rubigo basambanye kandi rurondera ikimenyetso nta kindi kimenyetso muzoronka atari ikimenyetso cya Yona ikimenyetso kuzuka Yesu yaravuze nk'uko byari bimeze mu minsi ya Sodomu nako bizogenda mu kugaruka k'umwana w'umuntu Sodomu yahawe ikihe kimenyetso bahawe kijya kimenyetso nyine umumarayika yahindukiye yari yahindukije umugongo bose bari hano gabiri ni bande ngaha badafite amakarita yo gusengerwa mushaka ko Imana ibakiza hoba hari amakarita yo gusengerwa nimba hariho nimba bariho nimuze ngaha mu murongo w'abasengerwa niba atari uko bimeze turaza kubashikira aho muri hamwe mwoshora gutahura ivyo navuze kuno mugoroba kuvyerekeye inkebu zigira gatandatu nimwize n'imitima yanyu yose urero mwazanye utudutambara ngira dusengere nsengere kuri utudutambara nagerageza gukora uko nshoboye ariko nimwasanga nabibagiye mu buryo cyangwa buriya muzonyandikire aho mba Jefferson Ville dushaka kabarungikira munyandikire gusa ibyo nta na kimwe bizobatwara akenshi abantu barungika amafaranga make n'ibindi n'ibindi hanyuma tukaba tubarungikira udutambara twasengeye ko mu isi yose kandi agakoreka ibitangaza n'ibimenyetso byinshi muri kino gihe ndonka ivyo ntari niteze ndonka byinshi biruta ivyo nari niteze nibaza yuko ibice 95 bari hano ndazi yuko bamwe bavanga hije Jefferson Ville ariko nta numwe mbona mu murongo w'abasengerwa nimba ariko byari bimeze nari kubasaba kugira nari cyenda basaba nti nimusohoke kuko ndashobora kubasengera ndi ni wanje hano nshaka gusengera abadashobora kuza hano Jefferson Ville rero hari umugore ari hano yabana nishoboye gukiza uno mugore nobaye ndi umuntu atatamaze ntashoboye kubimukorera nobaye ndatashomaze ntabikoze noba ntari umuntu mwiza ntashoboye kubimukorera yaba ariko sinshobora kumukiza yaramaze gukira yaba yashoboye kuvyemera gusa Yesu yaramaze kumukiza igihe yapfa I Golgota yaramaze kubitegura yarajanjaguwe kubw'ibyaha byacu mu mishagu yiwe niho twaronse gukira indwara abari mu dutebe tw'ibimuga ejo hari umugore yari mu gatebe k'ibimuga carahaguruka arakira mwemwe yari yaramuhamagaye acarahaguruka mwebwe muri mu dutebe tw'ibimuga muravuga ngo ibyanze bimeze bigeze kure cyane nimwiyumvire gutya nimure inkebuzo zanyu ga gatandatu yarapfuye nimureke izi inkebuzo zitanu zindi zipfe ariko igira gatandatu yo ibe nzima nimusoke muve muri ibyo bintu ndabona no mugabo w'umwirabure n'umugore mwebwe muri hano nimugira ukwizera mwe ati nimugira ukwizera mushiki wanje uyu mwana we aracyari mutubwira ngo ashobora gutahura ibyo ari byo ukwizera ariko wewe ni wizera yuko Imana iza gukiza umwana wawe uyu mugore ari hano nindafite ukwizera abari ngaha ku dutebe tw'ibimuga bose nimugira ukwizera kuri aba bantu bose haba hari umuntu ngafise ingorane y'ingwara z'umutima murashobora gupfa mu minsi iri imbere murafise kansere nimba hari ikintu kidakozwe muraza gupfa aba bantu barashobora kubaho naho bo bari bimuga ariko mwe bwe murashobora gupfa ubukwi na bukwi nimufata Imana muvuge muti ngira nkureze inge buzanye ngira gatandatu ndizera yuko uza kunkiza uyu munsi Imana irajya kubikora muravyizera murizera n'imitima yanyu bose ko ushobora kubikora ubu rero sinshobora gusengera abantu bose umwe ku ruhande rwiwe ndi mukwerekwa sinoshobora kubikora ariko ndaza kubasengera ariko niba Imana ari Imana niba Imana ari Imana irashoboye gukora ibintu byose mbega uburyo buri hejuru umuntu ashobora kwizeramwo n'ubwahe hari umuntu mu bayuda yavuze ngo ingo urambika ibiganza ku mukobwa wanje aza gucakira ariko wa muromo we yavuze ngo nuvuga ijambo rimwe gusa umushumba wanje acakira ibyo ni byo abanyamahanga mu mashengero yo hakurya iyo babonye ikintu kidasanzwe ishengero ryose ricyari ifashwa ubwo nyene baca bizera ubwo nyene ariko hano biragoye cyane murabona mwebwe muraba pantekote ba metodiste ariko nimba iyo mwari mufise mwemu yera muba mwari wa pantekote ariko rero iyo mwari mufise yonge buzigira gatandatu mukaba mwiteguye yuko igaragara muri cyo gihe tuzaza kubibona uno mugore hano uyu mugore ari hano sindamuzi ntituzinanye rero uyu mugore sinari bigenda mubona mu buzima bwanje sindigenda mubona na rimwe na baravuze kwa tanzi sindamuzi none sora gute kumenya ivyiwe yaronse yahawe gusikata gusengerwa kandi nabandi bose bari gushora kuyihabwa kandi we wa mbere aje ngaha imbere mugende ko navugana nawe ni muvyemere ni vyanyu ni vyanyu nimba bishora gukorerwa ku muntu atari bigeraza mu ikoraniro n'umunsi wa rimwe ni icemezo yuko ari ivyukuri ni murabe hari umuntu umwe yakiza imibembe abandi bose baca barizera murabona yarakize murabona yarabikoze rimwe abandi bose baca barizera uko niko nakutwaweza gukora murabona ukabibona twizera ni murabe ibiganza byanje aho ngeza kumenya uwo mugore sinari bigenda mubona nimba ari uko bimeze sindamuzi twebwe turi abantu batazi na nyina gatoyi nimba mwemu yera yoshobora kuza akambwira igituma ari hano cyangwa ikintu yakoze cyangwa ikintu ategekanya gukora cyangwa ikintu azi ko ntashobora kumenya coba ari icyemezo yuko Yesu Kristo ari wa wundi nyene yavuganye na wa mugore ku iriba toba ari kimenya meya kuri ikintu n'urungano rw'abanyamahanga ko Mesiya aba mu nkingi y'umuriro ko yariwe data yaje aba mu mubiri w'inyama ari umwana hanyuma zari mpemu yera muri wowe na jewe aza twezejwe n'amaraso kugira abe muri twebwe aba muri twebwe uwunyizera azokora ibikorwa nanjye nkora nuko nuko ndababwire umwana ntashobora kugira icyo akoze akigeneye uretse icyo abonye se akora muravyizera ubure nagenda baze mwe mwicaye mu dutebe mu dukinga tw'ibimuga hamwe noshobora gukiza uno mugore nobiko iyo abandi abishoboye nari kubikora niyo abandi ashoboye kubakiza nari kubakiza ariko sinshobora kubakiza ariko nimba uhoraho Imana ambwiye ikintu ku byerekeye uno mugore niyabona ko ari icukuri arazi ko ntamuzi kandi mwese munazi uko habwirizwa kuba ushobozi budasanzwe ubwindega kamera kugira ngo bibikoreke munaza kwizera none ko umwana w'Imana ari hano nkuko isezerano rivuga mwese murashobora kuvyizera muraza kwizera yuko ari kwisezerano rivuga muraza kwemera ugukiza ingwara kwanyu muraza kuvyizera n'imitima yanyu yose nimba ikintu kimwe gikoretse ibyo byabwirizwa gutorera inyishu ibindi bibazo byose amen uko nukuri nimba woshora kwizera ikintu kimwe kwa rukuri wa mugore we reka mpagarare hano iruhande ya micro sinzi nimba ndiko ndavuga nijwi riri hasi cyangwa riri hejuru ariko ishengero ryemeye yuko riza kwemera gukira ingwara nimba mwe muyera amishuriye aguhishuriye ikintu uzi neza ko je nashobora kumenya ivyo byo cyabibaha ibyibatera intege kandi mukagira ukwizera none ego ningira mvugane nawe nkuko umwami wacu yavuganye na wa mugore kwiriba murabona bwari ubwa mbere bahuye uko niko nanze mbwirizwa kubikora heraba urubuntu urafise imwemu urafite n'ubugingo nanje ndi umuntu ndafise imwemu n'ubugingo ndazi ukuru mwana w'Imana kuko mwemo arashinga intaye kuri umwana w'Imana ni nko gukwakira yabita bimeze gutyo uba washibuwe uramaze kujya mu bikorane uramaze kubona ibi bintu uramaze kubona abanyavyaha bariko baraza nivyo bakoze bigahishugwa urizera n'umutima wawe wose nibiri muri wewe byose Imana irashoboye kumbwira ingorane ufise urata kuvyemera rero nibimuga biri hano ibimuga mwese mwavuze uko bose bavuze ko bazagutabizera bose barizera uno murongo wose barizera nibabona gusa ibiza kuba nimukorese inkebuzo yanyigira gatandatu hama mushimire umwami abariko twese twifata nico gituma muri hano mwese kumure ko haiza kanya mwe muyera za kuza kwikoraniro ryose nimwabona ngize intege nke hanyuma uyu muhungu wanda kamfasha araza gucamfata nshire ku ruhande kuko ndazi yuko mbwirizwa guhagarika kubera ko hari igihe ntashobora no kumenya iyo ndi nkaba ndi mwiyere kwa Yesu yaravuze ngo muzokora n'ibibiruta kuko ngiye kwa data ubu rero ndabona ibiriko biragenda kuri uno mugore yaje hano aje gusenga kugira ngo hari aragwaye ikintu munsi mukwaha uravyizera ako kantu sindakabona ariko Imana yo ako kantu ntakombona ariko Imana yo irakabona ndakubwire ukuboko ugwaye niko kwiburyo nimba ari byo nduzo kiganza cyawe uriza no mutima wawe wose inkebuzo igira gatandatu ikirakora ikintu muri mwebwe canke muri mumyi muriko muravuga ngo hariko ibindi biko biraba canke inkebuzo igira gatandatu yatangwe gukora nukwizera Imana nimuhagarare neza yamana uyu mugabo mubona hano imbere yanyu ntazi uyu mugore Yesu Kristo wenyewe niwe amuzi kandi yarasezeranye ko azobikora ibyo bisigura yuko uza gukira wa mugore we niwe ashobora kwizera uvuze yuko natomboje lindira gatoyi aha nta bintu byo gutomboza navuze ikindi kintu we nturuwino uvuye Leima nivyo ukuri urizera yuko Imana ishora kumbwira uriwe uri umupfasoni White nivyukuri Imana yaza kukiza muri kano kanya nutahi wawe wize n'umutima wawe wose mwese nimwizere nimwizera muri kano kanya nimwizere Imana nimushora kwizera ibintu byose birashoboka ku bantu kubizera nimashora kwizera hamwe no kubwira yuko wamaze gukira kandi ucicaye ngaho genda byakoretse nushimira Imana hamwe norambika ibiganza byanze kuri wewe nkakubwira nti Satani yamaze kukuvamo wamaze gukira Satani rekuri umuhungu mu izina rya Yesu nugira ukwizera igihe nakurambika ku ibiganza hanyuma nkavuga nti wangwarawe numuvemwo Satani muvemwo amen Imana iguhezagira nutambuka ugende niwizere hamwe no kubwira ikintu yagushikira ivyo byo gufasha cyanke ndakurambika ku ibiganza mbegurazi biriko biragushikira urashobora kwitahira muhira wamaze gukira urizera yuko hamwe no kurambika kwibiganza atana kimwe mvuze ko okira neza cyane mu izina rya Yesu nugende ufise kwizera we bimeze gute ndibaza yuko ndakuzi Satani murekuri umwene data mu izina rya Yesu Kristo genda nushimira Imana n'umutima wawe wose muri mwese murizera nimwumve neza ngibi ivyo natahura kubera iki mwe muyera yaje agahishura ibintu byose o akanya gatoyi mbega none si ibintu bikomeye kubona ibyo umwami akora hamwe no barabwo kwibiganda cyanke ngasenga biciye mu mpano yo kwerekwa nimurabe turi abanyamerika tuba dukeneye ibintu bidusamaza ngo ni byampemuyera ingo wewe sindakuzi twebwe wewe ntituzinanye mbega n'ivyukuri uranzi ariko jewe sindakuza ariko twese twa turabibanira tuzi imana niyambwiri ikibazo ufise uraza kwizera kuko nduvugishwa nayo n'umutima wawe wose ego ugwa ingwara y'umutima nivyo uriza n'umutima wawe wose urizera yuko uzagukira waje uva kure cyane uje muri nokoraniro waje uva muri Alabama wazanye umugore wawe hano nawe nyine akeneye gukira ntiyaronsi katwe gusengerwa aragwaye ikintu kwitako yaraguye nimutahe muhira mwese ko muri bo uri mwakize nimugende mwizere oh nimba ushobora kwizera ibintu byose birashoboka urizera kamushiki wanje urizera yuko hamwe no kuramba kwiganza wocukira mu izina rya Yesu Kristo neza cyane ingo nurabe kubera iki uyu mugore nawe nyene yamaze gukira nk'uyu mugabo nyene kubera iki dushobora guhaguruka ngo tuvuge ngo Imana ishimwe yakijije no mugore urazi ndazi bitagenda neza kuri wewe urabizi nk'uko nanjye ndabizi Imana yashobora kubimbarira ubu rero hamwe no bikubarira ibyo byo gufasha ugwaye imitsi itagishobora gukora neza niwize n'umutima wose nugende nugira ukwizera wakize mushiki wanje urize n'umutima wose mu izina rya Yesu Kristo genda nukire urize n'umutima wose nugira ukwizera mushiki wacu wakize mushiki wanje urize n'umutima wose mu izina rya Yesu Kristo genda nukire uko niko Imana yavuze ibimetso bizokurikirana abizera mu izina rya Yesu Kristo nugende wakize amen mbegurizera mu izina rya Yesu Kristo ko umugwanizi nave muri uno mwana amen nukire urashaka gufungura kuno mugoroba niwibagira ingwana zawe z'umushishito ubu wakize murize n'imitima yanyu yose murabona nimufate inkebu zigira gatandatu izi inkebu zitanu mugice ku ruhande nimugira ukwizera umerewe gute hamwe no kubwira ego cyanke oya wovyize uko biri kose ikivyimba ufise urizera yuko wakize nugira ukwizera nimuze mufite ukwizera mu izina rya Yesu Kristo nimukire amen urizera ga mwene data mu izina rya Yesu Kristo ndakurambitse ibikwibiganza ucukira amen niwizere muri kano kanya urizera ga mushingana mu izina rya Yesu Kristo nukire mu izina rya Yesu Kristo nukire nivyo mu izina rya Yesu Kristo nugende wakize ingo mushikanje ugusiga kwa mwemu yera kuri ngaha ibitangaza biko birakoreka heraba mu izina rya Yesu Kristo nugende wakize urizera kamwe ndata nukire oh esicho mukizera ibintu byose birashoboka ku urizera kamushiki wanje n'umutima wawe wose niko bimeze amen yamaze kubyakira kubihabwa niko bimeze nariko ndibaza yuko cyo bari gitutu ariko yamaze kwizera nivyo sindakuzi nawe ntunzi ntituzinanye ariko Imana irakuzi iri hano kugira ngo ishobore kugufasha mbega uravyizera akanya gato hari ikintu giheje kuba muri nokoraniro ahantu hamwe nivyo nimwizere rero hano nimwizere ubabara mu mugongo nutahe imuhira wakize ingo nimuze ngaha mwizeye urizeraga mushingana mu izina rya Yesu Kristo nugende ukire ingo ukeneye ndakubwire ibiriko biragushikako uraza kwizera ingwara ugwaye abagore irakuvuye ko nugende neza cyane urizera yuko Imana igukijije ishavu ufise nugende wakize niwize n'umutima wawe wose urakeneye kubohoka ingwara y'umushishito nugende mu izina rya Yesu Kristo nuwakize uriza n'umutima wawe wose ingo mushikanje mu izina rya Yesu Kristo nutahe wakize ndavumye wa mugwanizi yagire nabi uno mwana mu izina rya Yesu Kristo nusohoke niba wizera biraza gukoreka mbega urizera mu izina rya Yesu Kristo yakize ndumva umuyaga uri kuraza uva hariya n'umugore yicaye hariya imishatsi yirabura cyane agwaye igituntu urakomega mushikanje sindakuzi ariko wagwiriza kubunzi kuko warigeze gukira igihe wari hari ifo twine muri Indiana mu ishengero haleluya ijyamana nyene yarazi byari ko birabakiriya gihe irazi n'ibikubiraho muri kano kanya ubu rero ugwaye ikivyimba uko niko nagize wakize haleluya ndabasabye ndabahanu yugira ngo mwizere abantu benshi barizera ni mwizera imana urizeraga mushikanje mu izina rya Yesu nugende kandi ugira amagara meza mu kubwicuba cy'Imana urizeraga mwe ndata mu izina rya Yesu Kristo nugende kandi ugira amagara meza urizeraga mwe ndata mu izina rya Yesu Kristo nugende ugira amagara meza mushikanje urizera mu izina rya Yesu Kristo nugende kandi ugira amagara meza urizeraga mwe ndata nugende kandi ugira amagara meza mu izina rya Yesu Kristo none urizera kubw'uyu mwana ndazi yuko yavutse ariko ivyo nacyo bisigura umugwanizi no yakoze ibintu urizera yuko muri kano kanya ndavumye wa mugwanizi mu izina rya Yesu Kristo uyu mwana nagira amagara meza uravyizera mushiki wanje mu izina rya Yesu Kristo uyu mwana nagira amagara meza uravyizera mu izina rya Yesu Kristo nugira amagara meza urizeraga mushiki anje ubu turi mu gice cy'amasengesho akanya gatoyi murize n'umutima wanyu wose imana niyambwira ingorane ufise uraza kwizera icya mbere ni amaso yawe amaso bari karononekara ni by'ukuri ariko sicyo kintu nyamukuru ugwaye ikivyimba kandi kiri mu mushishito wawe kandi uruwino urashobora gusubira muri irinwa kandi ukagira amagara meza nimba ushobora kwizera byose birashoboka murabyizera uno muni ujya muni yicaye hajya aye yasenze ababajwe n'umwana wiwe agwaye umwana wafite igitoboro kiri mu mutima wiwe ajya ava muri satano gatinisi ni mutayi wanyu umwana we yakize haleluya n'ubushobozi bw'imana yacu ni mwizera imana wundi mugore yicaye hariya ajava i Memphis Tennessee nabonye ari karasengera umukobwa wiwe ni mwizera imana ndiko ndarondera umugore umwe sindamubona ari hariya ahantu hamwe ari karasenga mana nukore ikintu gituma ambona hariho umuntu afite kwizera afite ingorane y'ingwara y'umutima agwaye na diabete izina ryiwe ni Madame Wells nugira ukwizera imana sindamubona nivyo mushikanje ukwizera kwawe kwagukijije ufise ingorane nyinshi mu muryango wawe ntiwigize uronka ikarita yo gusengerwa urafise mwene so afise ingorane y'umutima aracyari muto kukurusha kandi ntarakizwa ndabona igitutu kiri kuri we uko niko rahagize urize n'umutima wawe wose inkebuzo igira gatandatu irikirakora neza muri wewe muri mwebwe rero nimurambikane ko ibiganza ewe mana muremyi w'isi n'ijuru nurungike mwemu wawe muri kano kanya ukize umumwe wese munyonga zawe mu izina rya Yesu Kristo murabyizera nibangahe bashaka kumenya Yesu Kristo Yesu nk'umukiza wabo nimuhaguruke wewe imani guhezagira imani guhezagira imani guhezagire ni by'ukuri ni byiza cyane nibangahe bakeneye kwakira mwe muyera nimuhaguruke murashaka kwakira umwatsi wa mwe muyera nimuhaguruke ndabasaba nimuhaguruke ni benshi mu izina rya Yesu nimba mwaje muri mvuga kuri mu mutima mucya mwuzuzwa mwe muyera mukizwe ibyaha byose murashobora kuja mu gikorano cy'amasengesho kuno mugoro wa muciye hariya abizera bose ko mushobora gukizwa kandi mukuzwa mwe muyera nimuze kandi muraza kubuhabwa nimba hari umuntu hano wo mwisengero ryanje igishezon vira taronka mwe muyera mwe ndata Collins nabandi mwese mwebwe mwese muri mumba muri kano karere nimuze ni wo mwanya wo kuronka mwe muyera muri kano kanya nimwinjire imbere nimusuye kuva muri no nyubakwa gushika mu muronze nimuze muri kano kanya abanyavyaha mwese nimwinjire nimuronde Imana kugakiza kanyu icyo nicyo mukeneye gukora ndabasavye umuntu wese umugore wese n'umugabo wese mwe mu nyonga z'Imana mwebwe mugwaye nimba hari ikintu kidaneza muri mwebwe ndabasabye mwizere mwami Yesu Kristo mugengere n'abasengere muraza kubikora nibangahe banyemereye yuko baza kubikora hamwe Imana yoshobora kumubushobozi bwo kubona impwemu ivyimwemu ndabibabwire sinshobora kubakiza mwaramaze gukira Yesu yaramaze kubakiza igihe yabapfira nimureke inkewu zigira gatatu ngo ipfe ariko nimureke ibe nzima ikore muravyizera muri kano kanya hano mwebwe nk'ishengero tuduze ibiganza byacu ku Mana dusenge ewe Mana Mwami Imana yacu ntureke buno butumwa ubugenda atacyo bukoze ubushobozi bw'Imana ntibube imfa gusa icoma Imana yo mwijuri kamanura ubushobozi hanyuma ikemeza abantu wa mugwaniza narekura umuntu wese agwaye kanseri ikimuga cyose umuntu wese agwaye leseni ndabisavye biciye mu mpano nahawe n'umumarayika ndayihawe kubw'umubiri wa Kristo ugukira indwara kwa twamaze kuguhabwa Satani nusohoke ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo mwebwe mwese mwemeye Kristo nk'umukiza ibitagenda neza iwanyu ibyo ntacyo bitwaye nimba mwizera Imana nimuhaguruke mu mwemere mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahezagire nta bindi ni byiza cyane rwose